Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa gatanu, tariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Dukomeje ibiganiro byacu. Mwaramutse neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Hari ababizi bamwe muri twebwe, hari n'abatarabimenya, cyane ko nanjye negereye MTN, mbohereza muri MTN, MTN noneho ikabafasha.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bafasha abandi kohereza amafaranga muri Uganda na Kenya bakoresheje ubuhanga bwa telefoni igendanwa mu Rwanda. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Duhera ariko ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Ndakuramukije Thomas, ndaramukije n'abariko baradutega amatwi. Amakuru tuyahere muri Kenya. Abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi jo ku munsi wa kane barakoraniye ku mugwa mukuru i Nairobi mu gihugu cya Kenya, bariko barahimbaza inkuka y'imisa yagirishijwe na Papa Francisco. N'urugendo rwa mbere umwungere wa Ekleziya Katolika hagize muri Kenya kuva mu mwaka w'1995. Papa yashitse muri kaminuza y'i Nairobi, aho yasanze arindiriwe n'isinzi ry'abantu bari bamaze amasaha bamwiteze. Yasabye urwaruka rwari aho kugumana imico ya Afrika, ubwenge n'ukuri kuva ku ijambo ry'Imana. Imbere yaho Papa Francisco yahanuye abarongozi b'amashengero y'abakristu bari kumwe n'abarongoye imisigiti y'abayisilamu ko bakwiye kwama bavugana kugira ntibacanemwo, kandi birinde ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa byitirirwa izina ry'Imana. Mu gihugu cya Niger naho muhari w'iterabwoba wa Boko Haram ejo ku munsi wa kane warishe abantu 15 mu gitero wagize mu kigwati kiri mu manuko bwa Niger ahitwa Difa. Amakuru atangwa n'abajeje umutekano avuga ko abagwanyi bashitse mu kigwati citwa Gogone n'amaguru batangura kurasa umunyagihugu wese babonye. Ayo makuru akavuga ko inzego za leta zijejwe umutekano zaciye zibatesha ico gitero. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ritangaza ko hamaze kuba ibitero n'itana mu mitwe ringana na 50 hagati y'abagwanyi b'abayisilamiste n'abasirikare ba Niger kuva mu kwezi kwa kabiri. Nyinshi muri izo ngwano zibera mu karere ka Difa. Hamaze gutangazwa ibihe bidasanzwe muri ako karere mu ngingo yo kugarukana umutekano, ariko kenshi abagwanyi bagira ibitero bahungira hakurya y'uruzi rwa Komadugu ruri ku mupaka winjira mu gihugu cya Nigeria. Amashuri 150 agizwe n'abana 12,000 yarahagaritse kubera ibitero bigirwa muri ako karere kumanuka ubushira ubuseruko bwa Nigeria. Mu ndwi iheze abo mu bushakashatsi bujanye n'ibitero by'iterabwoba bigirwa ku isi bavuze ko Boko Haram imaze kuba umugwi wa mbere ugira ubwicanyi bukabije ku isi. Mu gihugu cy'Uburusiya naho Perezida François Hollande w'Ubufaransa amenyesha ko we na mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin bemeranije ko bagiye guhanahana amakuru yigendereza ku muhari wa Eta Islamiste no ku yindi mihari y'iterabwoba yo muri Siriya. Aho ni mu ntumbero yo kugira ibitero by'indege bariko baragaba bigira icyo bishitse ko gishimishije. Perezida François Hollande amenyesha ko bazohanahana amakuru yaho ibitero byabo bikwiye gutumbera. Ivyo yabishikirije mu kiganiro abo bategetsi uko ari babiri bahaye abamenyeshamakuru ejo i Moscou ku mugwa mukuru w'u Burusiya. Perezida Vladimir Putin nawe yamenyesheje ko yiteguye gukorana n'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugwanya umuhari wa Eta Islamiste. Perezida Hollande yagendeye Uburusiya mu ntumbero yo gukomeza urunani rw'ibihugu byagiye hamwe mu bikorwa byo kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste. Urugendo nk'ugo aheruka kurugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Budagi, mu Bwongereza no mu Butaliyano. Ayandi makuru avugwa ku Burusiya, Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yagiriza Leta Zunze za Amerika ko zari ziza makuru yose y'indege y'u Burusiya yarashwe na Turkiya aho yariko iraca hose. Leta Zunze za Amerika ngo zabwirizwa kumenyesha Turkiya gutyo indege yabo ntiyari kuraswa. Ivyo Perezida Putin yabivuze ejo ku munsi wa kane aho yamenyesheje ko Leta Zunze za Amerika zari ziza makuru yose kanatsinda ngo ni naco gihugu kirongoye inteko zose ziriko ziragwana zigwanya umuhari eta islamiste. Leta Zunze za Amerika zifitaniye amasezerano n'u Burusiya yo kurinda amasanganya hagati y'indege zavyo mu bitero vyo mu kirere bagira mu gihugu ca Siria. Muri Amerika naho abanyamerika jo ku munsi wa kane barahimbaje umunsi mukuru wa Thanksgiving aho bahimbaza buri mwaka bahimbaza kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 11. Uwo munsi mukuru uhakaryo abanyamerika guhurira mu miryango bagasangirira hamwe ifungurwa batibagiye inkoko yo mu bwoko bwa dendo. Harategurwa kandi n'ibirori bitandukanye bitunganywa n'ubutegetsi. Intumbero y'uwo munsi mukuru ni ugushimira Imana kubona iba yarahaye ivyo abanyamerika bakeneye mu mwaka wose uburangiye.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Guhanahana amafaranga hagati y'u Rwanda, Uganda na Kenya ku buryo bwihuse birashoboka. Ikigo cy'itumanaho MTN cyagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ibigo nkacyo birimo Safaricom yo muri Kenya. Eric Bagirubusa araduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Ukwezi kurashize ikigo cy'itumanaho mu Rwanda MTN gitangije uburyo bushya bwo koherezanya amafaranga ku Banyarwanda n'abakoresha ibigo by'itumanaho mu bihugu bya Uganda na Kenya. Bivuze kuri muri MTN Mobile Money mu Rwanda yakohereza cyangwa akakira amafaranga aturutse kuri Safaricom, M-Pesa muri Kenya. N'uburyo ubuyobozi bwa MTN Rwanda buvuga ko guhanahana amafaranga yambutse imipaka birushaho kurinda umutekano w'amafaranga ndetse no kwihutisha serivisi zijyanye n'itumanaho, icyarimwe n'iterambere ku bafatabuguzi. Bwana Arthur Rutagengwa ahagarariye MTN Mobile Money mu Rwanda.
Hari ikintu kimwe cyo kuba ufite security y'amafaranga yawe. Hari ikintu kimwe cyo kukorohereza kugabanya ingendo. Hari ikintu kimwe cyo gusobanukirwa aho uwohereje amafaranga yawe. Hari ikintu kimwe cyo gufasha igihugu cyo kugira ngo kigabanye amafaranga y'icapiro. Twebwe nk'ibigo by'itumanaho iyo bavuze vizio 2020, muri ibyo bintu na bimwe bituma ibihugu bitera imbere cyangwa ikonomi cyangwa ugatuma abaturage amafaranga asakara muri bo ariko batarinze kuyafata mu ntoki, nibaza ko ari ikintu cy'inyungu ku gihugu kiganatuma n'imibanire cyangwa imigenderere mu bihugu byoroha, katuma n'umwanya ugabanuka. Nibanafataga bisi ijya muri Kenya benda bikantwara iminsi itatu kugerayo, ariko ubu ushobora kohereza umuntu undeklare Mombasa akishyura ako kanya ibicuruzwa byanjye bigahita birekurwa bikaza mu Rwanda ukaba umagabanyije igihe cy'ingendo.
Kwinjira muri telefone uri muri MTN Mobile Money ugakanda akanyenyeri 830 ugakurikizaho urwego, niyo ntangiro ku muntu ushaka koherereza undi amafaranga muri Uganda cyangwa Kenya, ubundi agakurikiza amabwiriza. Serivisi nk'izi ubusanzwe ntizisaba kwinjira mu biro bya MTN. Mu kiganiro n'abazicururiza ku mihanda mu mujyi wa Kigali bumvikanisha ko bikiri bishya. Tugisohoka ku cyicaro gikuru cya MTN twahituye kuri umwe mu ba agenti bayo ukorera mu marembo y'iki kigo. Umva ko ari gufasha abakiriya bamugana bamusaba kohereza amafaranga bari muri Kenya na Uganda.
Baraza ariko ko twebwe tutazi uburyo batari babitwigisha neza ko bije vuba. Hari ababizi bamwe muri twebwe ari n'abatarabimenya, cyane ko nange negereye MTN mbohereza muri MTN, MTN none ikabafasha cyane ko ngiye na tele namenya kohereza nk'abantu nko hanze.
Tuvuye Nyarutarama twakomereje mu mujyi imbere y'isoko rya Kijyambere Nyarugenge, na ahantu hakenerwa serivisi nyinshi zishoboka kubera urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika nabo baravuga ko nta bumenyi bafite ku buryo bushya bwo kohereza amafaranga muri Kenya na Uganda, babicicije kuri telefone ngendanwa.
Abakiriya barabitubaza ariko kubera ko nta buryo bundi dufite bwo kuba twabikora batari babitumenyesha neza ntabwo tubikora, kuko ntituzi kohereza amafaranga n'igiciro cyabyo n'uri buyo yari bubikuze biratugora cyane. Rero
murasaba iki MTN?
Inicho dusawa MTN no kuduha tarifu wakadusawa nuriyo korwa na tukabikora nyine kuko gabaru bundi buryo bushya bwo gukora bwa twinjiriza amafaranga.
Nubwo bigoye kubona abacuruzi barangura ibicuruzwa byabo muri Uganda na Kenya nababonetse ntibapfe kuvugira mu itangazamakuru. Bwana Herman Fitina wemeye kutuvugisha yatubwiye ko ari twe tumuhaye amakuru mashya kuri iyi gahunda yo koherezanya amafaranga mu karere. Uyu ukorana n'uruganda rukora ibya plastike muri Kenya Kempoli akishyura akoresheje banki nabo bakamugemurira ibicuruzwa. Yashimangira ijwi rya Amerika ko kumukura mu nzira yarasanzwe yifashisha mu kwishyura ba nyiri uruganda byasaba ibisobanuro bihagije abakeneye kugira umufatabuguzi wabo.
Mbese uwanyuzwe na serivisi ahawe ntagashakisha indi, keretse niyo bazanye nk'iyo serivisi bakakumvisha avantage, kuko icyo umuntu areba na avantage. Yusanze aribo bakora neza kurusha abo bakoranaga nabo, gusezera ko bakoranaga nabo ugasanga bakora neza.
Muri MTN nibo babwijwe rya Amerika ku inzira zishoboka zose zatuma bamenyekanisha ubu buryo bufasha kohereza amafaranga Kenya na Uganda bwashyizweho buriho kandi buzahoraho.
Iyo kuri Kenya televiziyo barabwamamaza, iyo kuri ku maradiyo barabwamamaza, mapano yo ku muhanda baragwamamaza, ku ma SMS turagwamamaza, baba agent wacu nabo barahuguwe ku buryo byose babisobanukiwe. Nukuvuga ngo buri gace kose aho dushobora kwegera umuturage tukamusobanurira aho hose twarabikoze.
Uretse kuba uri mu Rwanda yakohereza amafaranga mu bihugu bya Kenya na Uganda akoresheje MTN Mobile Money, ababishinzwe banatubwiye ko mu bihe bya vuba bizaba bishoboka mu karere hose ndetse na Zambia. Ni gahunda yumvikanisha ko ishobora kuzoroshya byinshi, ariko nanone isaba ubukangurambaga butajegajega mu kwicengeza mu bafatabuguzi. Nyuma y'imyaka 17 ikigo cy'itumanaho MTN kigeze mu Rwanda ndetse n'ibindi byaje bikigwa mu ntege, biragaragaza nta shiti ko telefoni yingendanwa hari byinshi yoroheje kuri bamwe mu baturarwanda. Barakoresha MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money bishyura imiriro y'amashanyarazi, amazi, imisoro n'amahoro, amafaranga y'ishuri n'ibindi mu nzira zitabagoye. Nubwo biruko kuvuga ko byose ari shyashya byo byaba bisa no gukabya, ubutekamitwe bwisunze telefone buriyongera umunsi ku wundi. Uguhuga kwa muntu birabukwa ahanini bitewe n'ibikorerwa kuri telefone. Imvugo ku muco nyarwanda kwifunda ibagara ubucuti ari akarenge, bashaka gushimangira ko gusurana bitsimbataza ubucuti. Guterefona umuntu uri kandi arangiye umubaza amakuru hari abahita bumva ko ari ibyo ndetse n'ibindi. Kuva MTN yatangiza ubu buryo bwo kohererezanya amafaranga muri Uganda no muri Kenya, abanyarwanda basaga 1,000 nibo bamaze kohereza amafaranga muri Kenya honyine. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Ibi mwishi wanje utari kurabota nta mugorana niri umugabo ya mwitumiye. Oya ntibishoboka yuko nanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Kujya mesivyigo ntibingora cyane, gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri.
Ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe. Ndo shaba nyagumako. Ndiyo da yakwangi byimeza. Kuza naho. Zovugana kuri phone, si sawa?
Bakunzi ba studio ijambo, mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika. Misi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Studio Ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike imisi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Studio Ijambo ya Set for Common Ground irasubiye kubaha ikaze.
Kuva ejo bundi kuwa gatatu kugera ku itariki ya 10 y'ukwezi gutaha, u Rwanda rwifatanije n'isi mu bukangurambaga bwahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Asumta Kaboyi yadukoreye inkuru.
Kuva mwaka 1990 u Rwanda rwifatanya n'ibindi bihugu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane irikorerwa abagore n'abana nimwe mu nzitizi zibangamiye iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Iba ritangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku bana UNICEF igaragaza ko abagore bari hagati y'imyaka 15 na 44 bahitanwa cyangwa bakamugazwa n'ihohoterwa kurusha kanseri, malaria, impanuka cyangwa intambara. UNICEF ivuga kandi ko umugore umwe kuri batanu afatwa ku ngufu cyangwa bigeragezwa nibura inshuro imwe mu buzima bwe. Mu Rwanda ho abagore n'abakobwa nibo bugarijwe n'iryo hohoterwa kurusha abagabo. Abaganye n'ijwi rya Amerika bavuze ingaruka bakuye mu ihohoterwa bakorerwa cyane cyane rishingiye ku gitsina.
Nyine ikibazo nagize abavandimwe banjye bamaze kumenya yuko mfite ikibazo cyo kubana na virus itera sida batangira kuduhohotera bitwaje izo ntege nkeya twari dufite.
Mfite umukobwa w'ikiragi uba mu rugo.
Kaba ari wa mukobwa ubyara simenye uwo babyarana. Ubwo nkagongwa n'ikibazo cy'uko abana be simenye se w'abana ninjye nyina w'abana. Ninjye buzima bwabo ninjye mibereho yabo.
Ubundi bwoko bw'ihohoterwa bugaragara mu Rwanda ahanini buturuka ku mitungo. Abafite intege nke cyane cyane abagore bagahohoterwa n'abagabo babo cyangwa mu miryango yabo bashaka kubacura kuri iyo mitungo.
Jyewe naraharitswe ubu hari mugenzi wanjye wundi ubu mugabo yaramutwaye. Ingaruka mbere na mbere usigara n'abana wenyine ukabarera wenyine. Iyindi ngaruka yo kuba wagira kuko bagushakiyeho undi nuko wa mutungo wawe baragusesagura.
Umugabo wacu yaje kundega mu bunzi avuga yuko ndi incike ngo ntafite ngo kumana umunani w'umugabo wanjye. Baki baraza barahakata imwe batera n'imiyenzi ahandi ngo bahahaye uwo mugabo wacu.
Mu Rwanda hatangiye no kugaragara ihohoterwa rikorerwa abagabo ariko umubare wabo uracyari muto ugereranije n'irikorerwa abagore. Umuryango utari wa leta washinzwe n'abagabo bagamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rwa mureke mu magambo ahinnye y'Icyongereza uvuga ko nubwo abagabo nabo basigaye bahohoterwa ariko kenshi bigaragara ko ari bo ntandaro y'ihohoterwa ribakorerwa. Uyu ni Bwana Silas Ngayaboshya umukozi muri uwo muryango.
Akenshi ingero nyinshi zabonetse ni kwihorera ugasanga hari amakimbirane yari amaze igihe noneho wa mugore nawe ugasanga yamukoreye iryo hohoterwa. Tugaba rero dushishikariza cyane cyane abagabo ko barushaho kugira imyifatire myiza.
Ubwo umuntu mu yandi magambo yavuga ko n'abagabo bake bakorerwaho iryo hohoterwa aribo ba nyirabayazana.
Jyewe ku giti cyanjye akenshi wenda ibyo naba naramenye wasangaga ari amakimbirane amaze igihe kandi yazanwe kenshi cyane n'umugabo.
Buri mwaka isi yose igira ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa. Ubukangurambaga utangira tariki ya 25 Gushyingo bukazasozwa ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Uyu mwaka u Rwanda ruzakora ubukangurambaga hazirikanwa ku nsanganyamatsiko igira iti kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa ni inshingano yanjye nawe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi. Leta y'icyo gihugu ivuga ko izi neza abari hanze y'igihugu bari inyuma y'ibyo yita ibikorwa by'iterabwoba. Ni ku muvugizi wa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yaraye atangaje mu kiganiro yagiranye jo n'abanyamakuru i Bujumbura. Fidelite yishatse yakurikiranye icyo kiganiro.
Twitabye ico kiganiro tuziko kiremeshwa na Musenyeri Justin Nzoyisaba arongoye umugwi w'igihugu jeje gutunganya no kuremesha ibiganiro bihuza abarundi kuko bakidutumira bari batubwiye ko ari we yiteguye kwishura ibibazo byose dufise kuri uwo mugwi. Dushitseyo twabwiwe ko yafatiriwe n'amabanga jejwe. Ico kiganiro caciye kiremeshwa n'umuhanuzi mukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu yeje gutanga amakuru. Willy Nyamitwe ari nawe muhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje gutanga amakuru mwicho kigani ya tubigie yuki wigani ronyezi na bihuza warundi vya maze gutangura kandi kwe maze kuwa kuri wange wanyamigamge hamwe na wanyamadini yongera kandi akuri honi hugishiti kwa wakuli kiangonu butungane badashobora kujamuli vya wigani ilo
ikogo vya guhuza warundi kugira ngo wagani biliko bila tunganyo bahuwe na wanyamigamge bari hano mugihugu chuburundi migamge emeo na mategeko barahuye n'abari mu mashengero na mashira hamwe atandukanye takozwe nuko batamenyekanishije gose ibyo rekora akora ukurikirana no butungane ntarimo kuko butungane butegereza kubandanya bukora yaba menshi makuru bo ngaha cyangwa bari hanze uzuba kubwira ati ngo mbega nakarimwo mbega na Senarede rimwe ni kuki benshi bavuga ngo abarundi bari hanze mukara abarundi bagiye hijya yeje bagiye kwera imigumu ko yari yabaye
ibyo biganiro biko bibahagati y'abanyamigambwe n'amashyirahamwe atabigamiye bya politike ari hano mu Burundi yamara indongo y'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mbere yanavyerekanye mu mvugo no mu ngiro ziri hanze y'igihugu hatibagiwe aho amashyirahamwe atabigamiye bya politike ndetse yanahangana n'ubutegetsi mu kwerekana ikicanye kiriya kitagenda neza mu gihugu ubu menshi muri aya mashyirahamwe ibikorwa byayo bikabimaze guhagarikwa na leta y'u Burundi byongeye bamwe muri izo ndongo y'imigambwe nayo mashyirahamwe bariko baronderwa n'ubutungane bw'ibujumbura ikibazo abatari bake bibaza kandi twabayije w'inyamitwe mw'ico kiganiro ni kuki ibyo biganiro biko biraba bitatumbereye abari hanze y'igihugu nagiye bigaragara ko bafitanye ikibazo na leta y'u Burundi imwe mu ishu twahawe ni yuko naho leta y'u Burundi izi abari inyuma y'umutekano muke urangwa mu gihugu muri kino gihe nta uravyitirira nico gituma rero ibiganiro bitumbereye abari mu gihugu
icambere abo bari hanze ubabajije ati ni bende ko ararasa mu Burundi agira ati sitwe abari ko ararasa mu Burundi nta numwe abemanga nk'abana bahebwe bibereye aho iyaba hobonetse imbere umuntu agira ati nije ndi hanze ariko nije wenda barungikira nivyo turabazi yuko ari bo babirungika mugabo ntibari avyemana none atavyemanze agira ati jeyo sindimwo muri byo yokora bagora ngaho jeyo sindimwo none ngorane ziri hanze y'igihugu cyane ziri mu gihugu cy'u Burundi ziri mu gihugu cy'u Burundi umuti uterwa he uterwa mu Burundi n'abarundi
nayo kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu uri nyamitwe ado mu rutoki ku bantu bagenda barasivya u Burundi bagatuma bufatirwa ibihano n'amakungu kubera ko afitaniye imigenderanire na Alexis Nduhije umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi
mu bari ku isongero hariho umwe mu basanzwe bakorera leta zunze ubumwe bwa Amerika asanzwe aserukira icyo gihugu mu muryango mpuzamakungu ONU nawe akaba yitwa Samantha Power kuko asanzwe afise ibyo aharanira muri kino gihugu asanzwe acuditse gose n'umwe mu bagwanya leta y'u Burundi kandi akoresha inguvu ibyayuramutwe n'ibindi ukamuzi yuko uwo nawe yashizwe mu maraporo atandukanye yishyirahamwe mpuzamakungu ONU yuko yo bonono umutekano muri kano karere
Uburundi nkuko umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje kumenyesha amakuru abivuga giteguriye kujya mu biganiro bibuhuza n'umuryango umwe bwa Buraya mukamenya ko uyo muryango ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi wari wahamagariye leta y'u Burundi kwitaba ibiganiro biyihuza nawo kugira ngo biheze ugufashanya hagati yabo uyo muryango wari wahaye leta y'u Burundi kiringo c'imisi 30 kugeza ubu ico kiringo kikaba kimaze kurangira ibujumbura federate ishatse ijwi rya Amerika
Juti zacu ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika
Ningo igira 22 ibwirizwa shingiro muri leta zunze ubumwe za Amerika yateko ikomo umwaka w'igihumbi 1951 ivuga ko atamuntu numwe akwiye gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro zirenga zibiri kandi ko atamuntu numwe yigeze kuba perezida canke perezida w'ifata kibanza mu kiringo cy'imyaka irenga ibiri mu kiringo cyose cy'imyaka ine cyari cyagenewe uwundi mu perezida ashobora gutorwa mu kibanza cya perezida mu kindi kiringo iyo ngingo yahinduwe muri uyu mwaka yaratoreye inyishu impari zari zihari kuva Amerika ikibaho ikibazo cyo kumenya ibirengo perezida wa leta z'umuza Amerika arekuriwe gutwara ibwirizwa shingiro rya leta z'umuza Amerika yemejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajanindwi na 89 ntiryavuga ibitigiri by'ibirengo perezida akwiye kurongora leta zunze ubumwe za Amerika yamara abanyamerika benshi bari bafite amakenga ko mu gihe umuperezida akunzwe n'abanyagihugu maze agatwara ibiringo byinshi yashobora guhinduka agatwaza igitugu kandi na leta yiwe ikarangwamo ruswa Thomas Jefferson ari nawe yanditse itangazo ryo kwikukira yari ahagaritswe mutima n'ukuntu ibwiriza shingiro atacho ryavuga ku biringo umukuru w'igihugu aterezwa gutwara yaranditse agira ati ubwoba mfise kandi ico ntakunda nuko atakintu kigaragara cerekana ukuntu president wa America abisikanya n'abandi ku butegetsi. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yahisemo kuguma ku butegetsi mu biringo bibiri gusa. Inyifato yaciye ikurikizwa gushika aho Perezida Franklin D. Roosevelt atorewe mu kindi kiringo kira gatatu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo ine, akongera agatorwa mu kiringo kira kane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na kane. Urupfu rwiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo ine na gatanu akiri mu ntango z'ikiringo ciwe kira kane nirwo rwaciye rusubira kuvyura impari zerekeye ububasha bw'umukuru w'igihugu abandanije gutorwa mu bindi biringo vyinshi bwo gushobora kuba perezida akanashobora kurangura amabanga. Nkuko Perezida Barack Obama yabivuze ariko arashikiriza ijambo ishyirahamwe rya Afurika mu kwezi kw'indwi, Perezida Nelson Mandela yahora atwara igihugu cya Afurika y'Epfo hamwe na Perezida wa Amerika George Washington baratanze iragi rikomeye kandi rirama kubera ibintu baranguye hamwe n'ukuntu bahisemwo kuva ku butegetsi maze bakabushikiriza mu mahoro.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato turasoza iyi minota 30 ya mbere y'ibiganiro byacu, ariko Aloyizi Bigirimana arabanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Mu makuru tuyahere muri Kenya, abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi ejo ku munsi wa kane barakoraniye ku mugwa mukuru Nairobi w'igihugu cya Kenya bahimbaza inkuka y'imisa bagirishijwe na Papa Francisco. Papa yashitse muri kaminuza y'i Nairobi aho yasanze arindiriwe n'isinzi ry'abantu bari bamaze amasaha atari make bamurindiriye. Yasabye urwaruka rwari aho kugumana imico ya Ikinyafurika, ubwenge n'ukuri kuva ku ijambo ry'Imana. Papa yasabye guhagarika ibyo byose bituma haba ihindagurika ry'ibihe no gukingira ibidukikije, mu gihe yari yagendeye igisata cya onikijejwe ibidukikije kiri i Nairobi muri Kenya. Mu gihugu cya Niger naho muhari w'iterabwoba wa Boko Haram ijo ku munsi wa kane warishe abantu 15 mu gitero wagize mu kigwati kiri mu bumanuko bwa Niger ahitwa Difa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ritangaza ko hamaze kuba ibitero n'itana mu mitwe ringana na 50 hagati y'abagwanyi b'aba Islamisti n'abasirikare ba Niger kuva mu kwezi kwa kabiri. Nyinshi muri izo ngwano zikaba zabereye mu karere ka Difa. Mu ndwi iheze naho abo mu bushakashatsi bujanye n'ibitero by'iterabwoba bigirwa ku isi bavuze ko Boko Haram imaze kuba umugwi wa mbere ugira ubwicanyi bukabije ku isi. Mu gihugu cy'Uburusiya naho Perezida François Hollande w'Ubufaransa amenyesha ko we na mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin bemeranije ko bagiye guhanahana amakuru yigendereza ku muhari wa Eta Islamiste no ku yindi mihari y'iterabwoba yo muri Siriya. Perezida Vladimir Putin nawe yamenyesheje ko yiteguye gukorana n'Ubufaransa na Leta Zunze za Amerika mu kugwanya umuhari wa Eta Islamiste. Perezida Hollande yagendeye Uburusiya mu ntumbero yo gukomeza urunani rw'ibihugu byagiye hamwe mu bikorwa byo kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste. Urugendo nk'urwo aheruka no kurugira muri Leta Zunze za Amerika, mu Budage, mu Bwongereza no mu Butaliyano. Ayandi makuru avugwa ku Burusiya, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagiriza Leta Zunze za Amerika ko zari ziza amakuru yose y'indege y'Uburusiya yarashwe na Turukiya aho yariko iraca hose. Ibyo Perezida Putin yabivuze ejo kuwa kane aho yamenyesheje ko Leta Zunze za Amerika zari zizi amakuru yose kanatsinda, ngo ni naco gihugu kirongoye inteko zose ziko ziragwanya Eta Islamiste. Leta Zunze za Amerika zifitaniye amasezerano n'Uburusiya byo kurinda amasanganya y'indege.
Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. maze rero mugira umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.